Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 11 ukwezi kwa 10 umwaka w'2018. Na makuru u Rwanda rwatangiye guhimpunzi impapuro z'inzira nshya.
Ari ni nagomba gukenguka. Yemwe vuye ku mutima nkengurukira leta y'u Rwanda iyo yumvise akamu tugaguma tuyitera iki cyari ikibazo kiduhanze n'ukuri.
Uyu ni Patrice Ntadohora uhagarariye impunzi mu Rwanda ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys.
Baramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres aramenyesha ko yababajwe no kumva impanuka y'imodoka yahitanye abantu bashika kuri 50 ikomeretsa abandi batari bake mu burengero bwa Kenya ejo ku munsi wa gatatu. Guterres arahoza imiryango yabuze, abarusimvye, leta hamwe n'abanyagihugu ba Kenya mu gihe cyategeye sanganya kugera ubu kitaramenyekana. Abategetsi ba Kenya baremeza ko abantu bagera ku 300 aribo bahitanywa n'amasanganya y'imodoka uko umwaka utashe. Ni mu gihe kandi ishami ryawo niryitaho amagara y'abantu wemese ryo ritangaza ko abahitanywa n'amasanganya muri ico gihugu ca Kenya ku mwaka bagera ku 12,000. Abasirikare ba Nigeria bashika kundwi barishwe mu gitero cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram ku ikambi yabo iri hafi y'urubibe na Nigeri. Ayo makuru yatangajwe n'igisirikare cya Nigeria ejo ku munsi wa gatatu. Igisirikare cya Nigeria kivuga ko cyatanye mu mitwe na Boko Haram ku munsi wa mbere mu mihana yahitwa Metele mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno. Abasirikare ndwi bafiriye aho nyene, abandi 16 barakomereka. Ariko imirwi y'abanyagihugu bafashanya na leta kurwanya Boko Haram yo ivuga ko abafuye bashobora kuba barenga abo leta ivuga. Ahandi Boko Haram yihaye inkumbi ni muri Chade. Abasirikare 8 bico gihugu barafuye mu gitero cya Boko Haram nyene mu karere k'ikiyaga Chade ejo kuwa gatatu. Abarwanyi 48 nabo barishwe igihe igisirikare cishura kuri ico gitero. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare c'igihugu. Yamenyesheje ko abagira iterabwoba ba Boko Haram bateye ibirindiro by'inteko za leta ahitwa Kaiga Kinji mu masaha ya kare yo mu gitondo cejo kwa gatatu. Avuga kandi ko ico gitero cyakomerekeje abandi basirikare ba leta 11 ariko ngo carashoboye gusubizwa inyuma. Ibitero by'iterabwoba saho gusa. Umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab muri Somalia nawe watangajije kwa gatatu ko ari wo wishe abagabo 5 bavuze ko basumira urusaku leta z'umwe za Amerika, Ubwongereza hamwe n'iperereza rya Somalia. Abo bagabo 5 bari bafise imyaka iri hagati ya 22 na 36 biciwe mu gisagara cya Jilibe ni mu bumanuko bwa Somalia ku munsi wa kabiri nk'uko bishikirizwa na Al-Shabaab nyene. Al-Shabaab ivuga ko imbere yo kubica biyemereye ubwabo ko batanga amakuru atuma uwo muhari ugabwa ko ibitero. Shabaab urwana kugira utembagaze leta ya Somalia iri i Mogadishu ikaba ishigikiwe n'amakungu. Hano muri leta z'umwe za Amerika abasenateri b'iki gihugu bariko bararemera Perezida Donald Trump bamusaba gutohoza byihutirwa kwizimira ry'umumenyesha makuru yamuka muri Arabia Saudite, bagasaba ko bishobora kuvamwo no gufatira ibihano abategetsi ba Arabia Saudite hamwe n'amashirahamwe kanaka. Mu rwete bandikiye Perezida Trump ejo kuwa gatatu bamusaba gutohoza kuvyashigikiye umumenyesha makuru Jamal Khashoggi yabuzwe irengero kuva acinjira muri konsula ya Arabia Saudite iri i Istanbul ku murwa mukuru wa Turukiya mu ndwi irangiye. Abasenateri bakeka ko Jamal Khashoggi yoba yazize gushikiriza amakuru y'ihungabanywa ry'agateka ka muntu muri Arabia Saudite. Perezida Trump akaba yahawe iminsi 120 kuba yatanze raporo izokurikirwa n'ibihano mu gihe hari abo kwagirwa. Abategetsi ba Turukiya bo bemeza ko Khashoggi yashikiriza amakuru atanezereza umuhungu w'umwami Salman wa Arabia Saudite kandi ko yiciwe muri iyo konsira nyene ku ikenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'icumi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zagiriza icyaha umushinwa akekwa gusumira urusaku Ubushinwa kuba yaragerageje kwiba amabanga y'amakompanyi y'ubudandaji hamwe n'ay'indege aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Amerika yatangaje kuwa gatatu ko Yan Jun Xiu yafatiwe mu kwezi kwa kane mu Bubiligi, bukaba bwaciye bumwohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa kabiri. Uwo mushinwa yarengukijwe muri sentare yo muri leta ya Cincinnati. Abahinga bemeza kuyo abaye umusumyi urusaku wa mbere akorera leta y'Ubushinwa arungitswe gucirirwa urubanza muri Amerika. Amakuru ava mu bucamanza bwa Amerika avuga ko muri 2017 uwo mushinwa ariwe yatororokanije abahinga bakorera amakompanyi y'indege yo muri Amerika no hanze y'igihugu bakaja mu Bushinwa biyita nk'abagiye kugira ubushakashatsi mu makaminuza. Leta y'Ubushinwa niyo ngo yabarihira uburyo bwo kwiyunguruza harimwo n'udushirukabute. Ubushinwa gushika ubu ntaco burabivuga ko.
Aloise, urakoze kuri aya makuru tugejejeho yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mukanya gato cyane ni amakuru yo mu Buyaga Bigari. Mu Burundi, Inteko Ishinga Amategeko imitwe yose irasaba leta kongerera igihe umurwi Severe ujejwe kumenyesha ukuri no kunwanisha abarundi. Ni inkuru ya Raymond Zimana.
Umugwi w'amaho mu nama nshingamateka urabe ibibazo vya politike waciye irya nini cegeranyo c'umugwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi co kuva mu 2014 gushika mu kwezi kw'icenda 2018 wemeje ko uyo mugwi wakoze ibikorwa vy'ibanze gusa n'ibifasha kugira akogwa ibikorwa bikomeye. Nkuko vyashikirijwe na Gerard Daniel Ndabirabe arongoye uyo mugwi, yavuze ko atawoshoka yemeza kw'ivyo abagize co bashikiriza Severe bashikirije ari ukuri mu gihe yatabaye kuvuguruzanya. Kindi gikorwa gikomeye kitakozwe nuko naho hatowe ibinogo rusangi hari ubuhinga bukenewe kugira hamenyekane igihe ivyo binogo vyabereyeho.
Umunsi mubuze muti araho mwatoye fos commune kuri ivyo bisigarira, mwebwe murashaka kutubwira muti ni bisigarira vyo mu 72. Hanyuma abandi nabo gacha bavuga bati oya nivyo mu 93. None muri abo babiri ninde afise ukuri? Mwebwe mucha muvuga muti oya nibyo abanyagihugu batonye bavuga. Urya nawe yavuza toya nibyo mu 93, nawe acavuga ati nibyo abanyagihugu babonye bavuga. Ndio nuko uvuga yuko mucha muja mu mayirabi. Bisaba rero yuko haba bimwe byita la datation au carbone 14 kugira ngo ishobore kubereka ayo magufa na yaryari na yaryari na yaryari.
Umunyamabanga mukuru w'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi aremera ko hari ibitarakogwa, ari naco gituma uyo mugwi wasavye kongegwa ikiringo c'imyaka 3 kugira urangize igikogwa. Clotilde Niragira avuga ko uyo mugwi wagize ikibazo c'uburyo.
Dufise cadre bane bonyene mu mugwi ngahe Bujumbura gusa, ivyo rero vyaratugoye. Iyo turonka uburyo twari gushiraho abakadre benshi kandi turavye ubuhinga bafite butandukanye kugira ngo badufashe, ubu rero byaratugoye cyane. Muribuka neza yuko muri ibwirizwa harimo ko twategeza gushyiraho abakadire nk'ibi n'abakozi mu ntara zose z'igihugu batatu batatu hamwe no mu makomine yose agize igihugu, ariko ivyo vyose ntitwashoboye kubikora kubera ko twabuze uburyo.
Ikindi kibazo cagarutswe ko n'ikiringo uyo mugwe wawe gukorera ko amatohoza abashinga amateka n'abakenguza amateka bakabona ko hari ukuri kwanyegejwe kuko uyo mugwi utohoza kuva Burundi bwikukira, ni ukuvuga mu mwaka w'1962. Pascal Nyabendo umukuru w'inama nshinga amateka yunganirwa kuri ico kibazo na Pascal Barandagiye umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati.
nushobora kuvuga ko ibintu twabayemo byakorotse biva ku ijuru mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri namba na gato birafise iyo byaje biva none aho byaje biva ko iri tegeko bakorera ko ribinyigiza tuzobimenya gute ni nacyo gituma rero kuraba ibyabaye imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri ari ngombwa kuko birafise uruhara runini mu byakurikiye
mukorona ataraza muri Afrika nta mpunzi zariho abantu bari inguruza hagati mu gihugu bagenda bakagaruka nta mpunzi zariho iyo yose mubona biriko biraza ni kreasiyo y'umukoroni ubu ni ngombwa kuri iryo hangiro kumenya neza uruhara rw'umukoroni kugira ngo akomore dutere indi ntambwe tumaze gutahura yuko umukoroni yagize uruhara haba mu kugandagura indongozi zitandukanye twabuzwa n'iki mu gihe twabimenya neza umugwi wabisesanga ukabishyira habona kutwoshinga n'urwo rubanza
nayo kubijyanye n'ikiringo uyo mu gutegereza kongerwa mu gihe amategeko awugenga yemeza ko wongerwa umwaka umwe gusa abakenguza amateka n'abashinga amateka basabye ko kongerwa ibiringo bishoboka harabwe ibikorwa bisigaye Reveriano Ndikuriyo arongoye inama nkenguza amateka yemeza ko ivyo vyofasha kugira Burundi bushike gukuri kunywanisha Abarundi
musanzwe iyo bongeye bakavuga bati igikorwa kibandanye suba ko abandanye abantu abandanya umugwi barabi bati umwanya wukwira nimba duhaha imyaka ine bashiremo ahantu huguruye yuko dushobora nukongera n'igihe imyaka ine itokwira kuko kumenya ukuri ni byiza n'ubwo ko imyaka mirongo itatu mirongo ine mugabo kuri bukamenyekana neza tukamenya ingene tuzohinduka ingene tuzokwirekonsiliya mugabo byanditse neza atari ibintu tuguca hejuru byofashe
kiretse ivy'ikiringo n'umwanya wukongerwa amatohoza agatangura kuva ku bihe by'abakoroni mu Burundi gushikaho iryo tegeko rizokwemerezwa ibindi byasabwe n'uko uyo mugwi wobanza ukabangira ivyo gushingura n'iteka ibisigarira vy'abantu vyatowe mu binogo rusange bitandukanye mu gihugu c'u Burundi mu gihe wari wamenyesheje kw'ico gikorwa kigiye gutangura mu mpera z'ukwezi kwa cumi 2018 umugwi Sever watanguye ibikorwa ku igenekerezo rya cumi ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka wa 2014 ukaba urangije ikiringo cawo mu kwezi kwa cumi na kabiri 2018 I Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda leta yatangiye guha urwandiko rw'inzira rushya impunzi zishaka kujya mu mahanga no kugaruka mu gihugu mugenzi wacu Eric bagira ubusa araduye inkuru irambuye
urupapuro rw'inzira cyangwa pasiporo rwatanzwe ku mpunzi ziba mu Rwanda zashaka kujya mu mahanga rwitegereje ku miterere yarwo rurasa n'urusanzwe ruhabwa abanyarwanda kurwo impunzi naho hariho ibirango by'u Rwanda zigatandukanira ku magambo azanditseho gusa kuri pasiporo y'impunzi handitseho amagambo agira ati urwandiko rw'inzira rw'impunzi mu gihe ku munyarwanda ho handitseho urwandiko rw'abajya mu mahanga n'urwandiko ruje rusimbura rwahozeho rwahabwaga impunzi kuko urushya rukoranye ikoranabuhanga kuko urufita kigera ku mipaka ngo imashini ngo ihita irusoma ikabona imyirondoro ye yose ku mpunzi rero zirashima urwandiko kuko ngo ruje zirubabaye bwana Patrice Ntadohura akuriye impunzi ziba mu mijyi
ahanini nagomba gukenguruka nawe uvuye ku mutima nkengurukira leta y'u Rwanda iyo yumvise akamu tugagoma tuyitera iki cyari ikibazo kiduhanze n'ukuri kandi byose nasinzira ni mpunzi bamenganije ndazikora ariko murantori inyishu murampayitiro gatonyi kuko abari ngaha biboneye biyumviye n'ingene zizotanga nenda savye mwese muri ngaha mu mpuzu ubwatsi mu gutuma amashyi cyane
baba bakoze urwandiko rw'inzira rw'impunzi mu kigo cy'abinjira n'abasohoka mu Rwanda ministeri yita ku mpunzi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR nabo barasangura urwandiko ruzafasha impunzi mu buzima bwa buri munsi madame Jeanne d'Arc de Bonheur ministeri yita ku bibazo by'impunzi yabasabye kutarukoresha mu gutembera gusa ahubwo no mu bindi bikorwa bibateza imbere
tukaba twizera rero ko bizabafasha ariko ntibizabafasha gusa mu gutembera bizabafashe kwiteza imbere kuko twebwe icyo tuganije ni kwigira kandi kwigira tubishakira umuntu wese uri mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda twifuza ko akataza mu iterambere ry'igihugu cyacu gikatajemo kugira ngo dufatane urunana tubashe gukora cyane twigire uru rwandiko rukazabafasha kwagura imipaka kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo nyine rya terambere ryanyu mubashe kurigeraho
Bwana Ahmed Babafol ukuriye HCR mu Rwanda nawe akavuga ko uru rwandiko rw'inzira ku mpunzi ruzarushaho korushya byinshi kuko ngo rwariho haraho byagoranaga cyane nk'igihe byabaga ngombwa ko impunzi zijya mu bihugu byo hakure
the old travel documents that we used to issue are no more recognized
aragira turwandiko rw'inzira rucyo igihe twakoreshaga mu kumenya impunzi kwi kw'isi ni gwashobaraga gusomwa n'imashini mu bindi bihugu rero byatugoraga gutwara impunzi nk'igihe zabaga zirwaye n'urugero ariko ubu turishimye cyane kubera ko ni ibihe bishya ubu impunzi zishobora kugira urwandiko rw'inzira rwuje ibipimo ku rwego mpuzamahanga bashobora gutembera aho ariho hose uretse ibihugu bakomoka umwe mu bafasha urwandiko rw'inzira rw'impunzi aravuga ko bigiye kumufungurira amarembo no murundi kazuba mu mugi wa Kigali ukora ubucuruzi
bizofasha kurangura ko cyangwa nkora business donc nari bloqué sinashobora gusohoka urwanda kugira ngo shobore kurangura cyangwa gukora utundi tuntu swa twaramukanye cyangwa biki kame murumva ko trosse droit yo gushobora
bwana anacletic ari batushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda yasabye abari bamaze igihe basabye impapuro z'inzira zidakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga gusaba izijyanye n'igihe birinda izindi ngaruka zavuka
zakira rero ntawe zataye nuyikoresha abari kuri risk kuko ashobora gukoreshwa n'abandi bantu inama twabagira rero nuko twifuza ko uko hatwatangiye gukoresha izindi dufite abari bazifite ntabwo zarenzaga imyaka ibiri twabashishikariza mu by'ukuri ko basaba izindi twatangiye gutanga ubu ngubu kugira ngo bibafashe n'aho bajya hose
umwihariko w'uru rwandiko rw'inzira ku mpunzi rurajya rukorerwa imbere mu Rwanda mu gihe ubundi zasabaga inzira ndende nabwo biturutse i Geneve mu Busuwisi urwandiko rushya rurajya rumara imyaka itanu mu gihe urushaje rwamaraga imyaka ibiri urwandiko rw'inzira rushya ku mpunzi ruragura ibihumbi cumi by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe urwandiko rushaje rwaguraga ibihumbi bitanu urusaba agomba kuba agaragaza mbere ya byose ibyangombwa bimugaragaza ko ari impunzi birimo n'ikarita ndangampunzi abari mu nkambi bazajya basabira mu turere izo nkambi ziherereyemo batiriwe bazi Kigali babanje guhabwa ibyangombwa n'ubuyobozi bw'inkambi bushinzwe abinjira n'abasohoka abatari mu nkambi bo bagomba kwitwaza ibyangombwa bakuye ku kagari baherereyemo ku ikubitiro hakozwe inzandiko z'inzira ku mpunzi icumi ariko ngo hari ibikoresho ku buryo by'ibura inzandiko z'inzira ibihumbi makumyabiri zakorwa igihe impunzi zazisaba ubutegetsi butangije gutanga urupapuro rw'inzira rujyanye n'igihe ku mpunzi zishaka kujya mu mahanga nyuma yo gutangiza gutanga indangampunzi ku baba ku butaka bw'u Rwanda kugeza ubu burabarura basaga ibihumbi bine bamaze gufata ikarita ndangampunzi kugeza ubu kandi u Rwanda rurabarura impunzi zisaga ibihumbi ijana na mirongo itanu bari ku butaka bwarwo bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi rya Amerika radiyo ya
Mu Burundi urwibutso rw'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 rwari rwubatse ku mutumba wa Nyambeho komine Giheta mu ntara ya Gitega rwarashenywe kuri iyi nkuru dutega amatwi mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Nuko bimenyeshwa n'abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho hari kuri no wa kabiri ku mwingamo aho babona abantu bagarikiwe na Venance Imanirambona buramatari wa Gitega bariko babomora ico cibutso co kwibuka abahutu bagandaguwe mu mwaka w'1972 abanyagihugu bavuga ko bakibomoye bakoresha icuma gikata ivyuma bita meleze n'icibutso cari cubatswe ku ciyumviro ca bamwe mu bahutu bavuga ko ari abacika cumi mu mwaka w'1972 baserukiwe na Nkinahamira Deogracias mwiketi inimero 531 akaburungu ubusa gatandatu akarango gakitse 336 akarango gakitse 2018 byo kuwa 2018 ukwezi kw'icenda buramatari wa Gitega Venance Imanirambona yari yandikiye Nkinahamira Deogracias amuha iminsi itarenga umunani akaba yabomoye ico cibutso muri iryo kete Venance Imanirambona yari yamenyesheje Nkinahamira ko ico cibutso cubatswe abajeje intwaro batabizi kandi gifite intumbero yo kononana mu bantu mwizo hasanzwe mu mpera z'ukwezi kwa kane hari habaye impari hagati y'imigwi ibiri ivuga ko iserukira abahutu b'abacika cumi mu mwaka w'1972 umugwi umwe userukirwa na Francisco Gisave Nsabimana wundi mugwi ugaserukirwa na Nkinahamira Deogracias bose bapfa uburongozi bw'iryo shirahamwe ry'abacika cumi mu mwaka w'1972 umugwi wa Nkinahamira niwo waruherutse kubaka icibutso ku Nyambeho ni mu gihe wundi mugwi userukirwa na Francisco Gisave Nsabimana nawo nyene washinze ibuye ry'umushinge ku metero zitarenga zine z'ico cibutso cubatswe n'umugwi userukirwa na Nkinahamira abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho baratangazwa no kubona kubona abantu bavuga ko baburiye rimwe bashaka gushinga ivyibutso bibiri ahantu hamwe abanyagihugu twabasanze ku mutumba wa Nyambeho aharaye hasambuwe icibutso
aha ku byukura kenewe icibuko bakajinama akaji icibuco kimwe gusa akaba ari cyo cyose bahurira ko nakonyaranira abantu bapfuye bobo bishake inyungu zabo nibaje hamwe
cyo nkabo bagabo ari nkanwe bose bari ngaha cyo no bahanura no babwira nti nimwumvikane mugira icibutso kimwe muhurire ko mwese umwe wese ari ke kuza aragira ibyiwe ubundi byiwe kubera abo bantu bapfuye barapfuye zisaba kikaruka aho naho babigwandira ko umwe agira ibyiwe ubundi byiwe je nibaza ko ari inyungu boba babona babikura
bamwe muri abanyagihugu bavuga ko batabona akamaro k'ico cibutso kubona naho hari imigwi igwanira kubaka ivyibutso abanyagihugu bavuga ko bibatwenza abandi nabo babibonaho kuzura kabotse
twebwe nta nyungu nimwe tubikuramwe twahubwo no kutuzurira kabotse kuko nk'ibintu twibagiye bakaca bagoma baza kubizura ubu urumva n'abana bakiri bateho bato batari babitsi bazoca bakura babitsi aho kugwanira twebwe tugikomeye bagwanira bapfuye aho kugwanira twebwe tukiriho tugihema urabona bagwanira bapfuye bapfuye nabo barabizi ko bapfuye kandi bo nta numwe atabizi mukaje simboni igituma bagwanira aba bantu bapfuye nibagira ikibutso kimwe bibukire ko bose kuko baba bahutu baba batutsi ndazi bose barapfuye kuko umwagi yaragira ikibi wundi ciwe bazohava basanga basubiye kwatsa umucamo
mu mugihugu ujeje kumenya ukuri no kurekuranira Sever nabo nyene bavuga ko ico gikorwa co kubaka ivyibutso ari umurimo wa Sever musenyeri Yohani Rudoviko na Imana arongoye mu gwi Sever
mu gihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumvikira kiraberaho turacari ku kivi ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose bacabumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura kutovuga yuko irindwi na kabiri hapfuye ubwoko bumwe ngarutse 93 naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene barenye ko atari ubwoko bumwe abatutsi bonyene bapfuye
no mu biro vy'umuhuza w'abarundi basaba kureka umugwi Sever ugakora Duwarudo Nduwimana n'umuhuza w'abarundi
nyimba nibuka neza amateka agenga Sever haravuga ko hazoba icibutso rusange gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe undakiwe undakiwe
impande zibiri rumwe rwose ruvuga ko ruserukira abahutu babacika cumi mu mwaka w'1992 bose nta kinini bashimye kuvuga ku ibomogwa ry'icibutso co ku Nyambeho mu giheta mu ntara Gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Dusubiye mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge I Kigali rwatangaje ko Radio Amazing Grace itsinzwe mu rubanza rwayo n'urwego rw'igihugu rw'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA Asumta Kaboyi adufitiye inkuru
Byari byitezwe ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rutangaza kuri uyu wa gatatu umwanzuro w'ibyavuye mu rubanza radizwe ku izina ry'ubuntu butangaje mu Kinyarwanda yarezemo RURA mu gihe cya saa munani umuyobozi w'iyi radio Pastor Greg Shoff ari kumwe n'abana be ndetse n'abakozi bahoze bakorera iyi radio bageze ku rukiko maze babwirwa ko urubanza rwaraye rusomwe ni ibintu byabatangaje kuko bari babwiwe ko urubanza rusomwa kuri uyu wa gatatu itariki ya cumi z'ukwezi maze batungurwa n'iryo hinduka kandi batamenyeshejwe umwanditsi w'urukiko yabasomeye muri make umwanzuro wafashwe ababwira ko urubanza radio ubuntu butangaje yari yarezemo RURA ko yayifunze mu buryo bunyuranije n'amategeko ndetse ku iradiyo ye yanareze n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC ko ari rwo rwatumye ruri yifunga umwanditsi w'urukiko abwira Pastor Greg kwiza imanza zombi bazitsinzwe ko ahubwo agomba no guharura indishyi z'akababaro zingana n'amafaranga 500,000 y'uko yayishoye mu manza nta minota itanu yo gusobanurirwa iki cyemezo byamaze maze Pastor Greg ahita asohoka mu ijwi ririmo umujinya mwinshi yabwira ijwi rya Amerika ko ari icyemezo gishingiye kuri politiki
This is a very political decision that has taken place very very political obviously you know there's
aragira ati icyo mvuga hano iki ni icyemezo cya politike gifashwe ni cya politike ni cya politike biragaragara ko hejuru hari abantu bakomeye badashaka ko radio yongera kumvikana niba mushaka imirwano ya politike ndabazanira iyo mirwano ya politike iki cyemezo nticyatunguye nyiri radio gusa kuko n'abanyamakuru bahoze bakorera radio ubuntu butangaje bari benshi mu rukiko ndetse nibatinye kugaragaza ko umwanzuro batangarijwe atari bo bari biteze
nk'abakozi byo biradutunguye cyane kuko ntago twari twiteze ko twatsindwa twari tuzi ko ibyibuze uyu munsi tuza kubona igisubizo kizima kiza kuba cyiza ku ruhande rwacu kugira ngo dusubire mu kazi tumaze igihe kinini cyane ubwo guhera mu kwezi kwa kabiri twicaye kugeza ubu ngubu urumva n'ameze hafi umunani uyu munsi icyizere gisa n'ikigiye
nimba hari akazi wari ufite ukaba wari ufite ibyo ukora bakabifunga kuko ntekereza ko iriya radiyo ntabwo ari twenyine hari abantu benshi yari ifite akamaro bayikoreragaho nk'ubu ngubu hari n'abantu bari barishyuye twaba tujyanye amasezerano nabo bari barishyuye amafaranga menshi dusa nk'abatunguwemo kuko urebye dukurikije uko urukiko rwagenze n'uko urubanza rwari rwagenze twahavuye dufite icyizere ariko nyine urumva nawe byanze bikuze biradutunguye
intandaro y'iki kibazo yaturutse mu kiganiro cyahise kuri iyi radiyo ubuntu butangaje mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ikiganiro cyatanzwe n'umuvugabutumwa Nikora Niyibikora ikiganiro cyavugaga ko abagore ari indaya abita bicanye n'abagizi ba nabi avuga ko ari abantu ibibi byose ku isi biturukaho inzego zitandukanye z'abagore zahise zishyira ikirego urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC basaba kurenganurwa kuko bavugaga ko basebejwe Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho ikiganiro cy'imikino na siporo murakigezweho na Fidele Niyongabo.
Urakoze Thomas, amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo duhere ku nkino za kivandimwe z'imigwi serukira y'igihugu zo gukwirikiranira hafi muri iyi ndwi no mu ndwiza. Uno munsi kwa kane mu nkino ziza kuba Argentine iza gukina na Iraq, Espagne ihure na Pays de Galles, Ufaransa buza gukina na Island mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza gukina na Colombia. Mu nkino mpuzamakungu za kivandimwe zizoba ku munsi wa gatanu, Brazil izokina na Arabia Saudite. Ku munsi w'Imana, Portugal izohura na Ecosse, mu gihe ku munsi wa kabiri w'indwi za Brazil izohura na Argentine, Ububiligi buzokina n'Ubuholande, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizohura na Peru. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Kwindi nkuru ijanye n'umupira w'amaguru, umukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru Cristiano Ronaldo aturuka mu gihugu cya Portugal, akaba akina muri iki gihe mu mugwi Juventus wo mu gihugu cy'Ubutaliyano, abandanya kwiyamiriza ibyagirizo by'uko yafashe ku nguvu umunyamerika kazi Catherine Mayorga mu ihoteli yo mu gisagara cya Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2009. Umuavoka wa Ronaldo Peter Christiansen avuga ko ivyo umukiriya wiwe yagirizwa ari binyoma vyeruye. Inkuru yerekeye ivyo vyagirizo yasohotse ubwa mbere mu kinyamakuru co mu Budagi Der Spiegel. Ico gihe Ronaldo yavuze ko iyo nkuru ari kinyoma. Abamuserukira bakaba bavuga ko bazokwitwarira ico kinyamakuru gisohoka ukwindwa itashe. Umwavoka wa Ronaldo Peter Christiansen avuga ko ico kinyamakuru casohoye inkuru ifatiye ku nzandiko z'impimbano. Mu mwaka w'2009, Catherine Mayorga yari yarungikiye urwandiko igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas gato inyuma y'uko avuze ko Cristiano Ronaldo yamufashe ku nguvu. Mu mwaka w'2010, yari yashitse ku masezerano na Ronaldo batabanje kuja muri sentare. Yari yahawe amadolari 375,000 inyuma y'uko yemeye ko atanakimwe azovuga kuri ivyo vyagirizo. Umuavoka wa Cristiano Ronaldo, Peter Christiansen, avuga ko waburanira abandanya kuvuga ko ivyashitse mu mwaka w'2009 mu gisagara cya Las Vegas vyabaye mu mwumvikano hagati y'impande zose. Cristiano Ronaldo yashinze abamuburanira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'i Buraya gukurikirana iyo dosiye. Avuga ko afise icyizere ko ukuri kuzotsinda. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kiganiro c'inkino. Turangirize ku nkuru yerekeye Thierry Henry. Muri iki gihe ari cyegera cy'umumenyereza mukuru w'umugwi serukira gihugu w'Ububiligi, ari ku rutonde rugufi rw'abashobora kuzosubirira Leonardo Jardim, umumenyereza mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa division ya mbere muri championat mu Bufaransa AS Monaco. Vyitezwe ko Jardim yirukanwa mu mabanga yiwe y'umumenyereza mukuru w'umugwi AS Monaco ufise amanota 3 gusa mu nkino 9 umaze gukina muri championat y'Ubufaransa yo muri iyi saison. Leonardo Jardim yari yagenywe kuba umumenyereza mukuru w'umugwi AS Monaco mu mwaka w'2014. Aha niho turangirije amakuru yerekeye inkino twari tubafitiye muri iki gitondo. Naho ubutaha
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. nshuti zacu, ibiganiro byacu birakomeza, ariko mbaye mbike banuye, mugire umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.